imuvani radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa kugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
bakoze fidelity ya heremu yavugwa muri Afrika Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ubaragenzura leta shasha yashizwe hagaragara ejo ku munsi wa mbere nyuma y'amezi ane aburabuzwa nabo ku ruhande rw'uwo yasubiriye Joseph Kabila umutegetsi wa leta yiwe niwe yabitangaje leta shasha igizwe n'abashikiranganje 57 barimo abakenyezi 14 nk'uko itegeko rya perezida ryasomwe n'umuvugizi wiwe Kasongo Mwema ribivuga umushikiranganje wa mbere Sama Lukonde yavuze ko ivyo iyo leta igiye kwihutira biri nk'umutekano no gusubiramwo amategeko ajanye n'amatora muri ico gihugu uruhagarara rwa politike rwadutse mu mwaka uheze igihe perezida Tshisekedi yatangaza ko gusangira ubutegetsi byamuhagarikiye imigambi yiwe yo kugira ico ahindura mu gihugu yaciye atangura kurondera ingene yogwiza abashinga amateka bamushigikiye abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu bavuga ko amasosiyete ahingura incanco akwiye no kujya muri Afrika kugira COVID-19 hamwe n'ibindi bibazo by'amagara y'abantu birwanywe abahinga abaperezida ba Afrika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga imfashanyo bari mu nama muri indwi bifashishije ubuhinga bwa video inama itumbere gushyira hamwe umugambi wo kongereza ubushobozi bwo guhingura incanco ku mugabane wa Afrika kugeza ubu Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere gihingura incanco nyinshi ku mugabane kandi kiza cyaratangwe gukora urucanco rwa COVID-19 umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyashyizwe inyuma mu igabanganywa ry'urucanco rwa COVID-19
Washington ijwi rya Amerika
mu yavugwa mu makungu perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atansiguro ihabwa ibikorwa byo gusahura amamangazini n'imidugararo yadutse ku kigo cy'ubudandaji cyitwa Brooklyn Center kiri mu micungararo y'igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota n'inyuma y'igipolisi kirasiye kirongera kirica umuntu ku munsi w'imana perezida Biden asaba amahoro n'umutekano nk'uko ababyeyi b'umwirabure yishwe Don't Wright nabo babisaba Wright umwirabure w'imyaka 20 yishwe inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi yagirizwa kutubahiriza amatara yo mu ibarabara ku muhingamo wo ku munsi w'imana perezida Biden yasabye ejo ku wa mbere ko amatohoza ari yazogaragaza neza ibyabaye kuri ubwo bwicanyi nyene muri Amerika abategetsi bavuga ko umuntu umwe yishwe arashwe abandi barimwo umupolisi barakomereka ku ishuri ryisumbuye mu gisagara cya Knoxville mu buseruko bwa leta ya Tennessee ejo ku munsi wa mbere igipolisi cyo muri ico gisagara cyavuze ko abapolisi bihuse gushika kuri iryo shure yitwa Austin East Magnet High School bumvise ko hari umuntu yitwaje inkoho bashitse baca batangura kurasana nawe umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe gihagaritse imigenderanire n'ishyirahamwe rya Buraya mu bisata bitari bike ni nyuma y'aho uwo muryango ufatiye ingingo yo gushyira ku bihano abategetsi batari bake bo mu gisata cy'umutekano ba Iran bagizwa guhohotera no kwica abanyagihugu mu myiyerekano yabaye mu 2019 uwo mushiranganji yaraneguye yivuye inyuma ibyo bihano yongera avuga ko Iran ihagaritse ibiganiro byose ku gatega kazi na muntu hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'iterabwoba ibiyayura mutwe hamwe n'impunzi
Alois Bigirimana urakoze kutushikiza ayo makuru yo hijya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini inama y'iminsi ibiri ihuza bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika isuzuma ikibazo cyo kurongera akarere ka Afrika incandago za COVID-19 zihagije irasozera imirimo yayo uyu munsi.
Ibiti biva muri Afrika bikaja handi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha bigenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti, ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu ahubwo tuyigurisha abandi?
Uwo ni Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano, asobanura icyo abanyafrika botegerezwa kwibanda ko mu gutorera inyishu ibibazo by'ubuzima. Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatangiye kugura umwimbu wose w'ibigori mu gihugu. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika kuvejo bahuriye mu nama isuzuma uko ababa mu karere ka Afrika boshobora kuronka incandago zo kwikingira virusi ya corona. Bashimikira cyane cyane kugufatanya kwa za leta n'ibigo by'abikorera ku giti cyabo mu kuronka izo ncandago. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe ari muri iyo nama isozera imirimo yayo uyu munsi, yari yatumijwe n'umuryango wa Afrika n'ikigo cya Afrika gishinzwe kurinda no gukumira indwara CDC. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabarije Professor Paul Kananura bimwe mu bibazo bikomeye bituma abanyafrika batabona imiti mbere n'incandago mu gihe bazikeneye.
Ikibazo cya mbere ni uko badashobora kuzikorera, yenda nk'ibihugu byashobora kuzikora kugira ubu ni nka Afurika y'Epfo na Maroc, ariko ntabwo bafite ubushobozi bw'ubushakashatsi mu miti n'ubundi bushobozi bwose bw'inganda bwatuma bazabikora ku buryo bwihuta.
Mubona se umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ikigo cya Afurika gishinzwe gukumira indwara byakorera hamwe bigafasha ibihugu bya Afurika kubona izo nkingo ku buryo bwihuse kandi buhendutse?
Ntacyo bizakora kuko ereka tujye twumva buriya muryango wa Afurika wunze ubumwe n'icyo kigo bakoresha, abakozi babo ni nk'abahembwa na Yuniyoni n'ibindi bihugu. Kumva rero ntabwo waba ufite icyo twakwita bije ukoresha iva hanze mu buryo bushobora kugira akamaro kwikoramo mu rwego rwo gushyiraho nk'inganda, mu rwego rwo kuba wakora ibikorwa remezo bishoboka utabasha no guhemba abakozi.
Ariko byashoboka se ko za leta zifatanyije n'abikorera ku giti cyabo zishobora kuba zabona nk'isosiyete yabasha gukora izo nkingo zigafasha abanyafurika?
Sinzi aho bazibikorera kuko ntibafite n'amavuriro ahari ashoboka yo kuvura abantu. Urumva umuntu udafite amavuriro ahagije yo kuvura abantu ntiyabona akoresha imiti, kandi biroroshye kuko ntibigeze bakora investisoma muri urwo rwego rw'ubuvuzi, haba mu kubaka amavuriro, haba mu kubaka inganda aribyo twita za laboratwari zishinzwe no gukontorora imiti, noneho ntizishinzwe kuba zakorerwamo imiti. Ibyo rero ntibihari, ahubwo uko bagombye kwiga uko bagombye kubishyira nicyo cyihutirwa ubu ngubu. Ibiti bikoreshwa mu miti byose biva muri Afurika. Ibiti biva muri Afurika bikaja handi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha kandi bakayitugurisha bigenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti, ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu ahubwo tuyigurisha abandi?
Kuri mwe ndumva mugira muti iyi virusi ya corona yateye ku isi no muri Afurika birumvikana yagombye kuba nk'ikintu gikangura abanyafurika kumva ko bakwiye gushora umutungo uhagije mu bikorwa remezo byatuma ubuzima bw'abanyafurika buha agaciro kari imbere.
Cyane cyane kubera ko urebye uko ibintu byifashe, imiti ibiti bivamo imiti biva muri Afurika, ibigo by'ubushakashatsi ku rwego rw'imiti bikaba mu Burayi no muri Amerika, noneho ibigo bikora imiti bikaba mu Bushinwa no mu Buhinde, noneho abantu bagura imiti bakaba abanyafurika yenda n'abandi barayigura. Urumva uko ibintu bimeze. Ibyo bintu rero ni ubwo buryo bwo gukora twagombye guhindura. Noneho Afurika ifite ibiti bivamo imiti ikaba ari nayo iyitunganya kugira ngo uyigurishe abanzi, ngira ngo nibyo bigomba kwigwa.
Birumvikana, ariko byose bisaba nanone ko leta ibishyiramo uruhare. Inama se mwagira nk'abashakashatsi b'abanyafurika ni iyihe kuri iki kibazo?
Nukiriya miryango y'ubukungu ya Afurika uko ari itanu yagombye kwishyira hamwe, noneho akaba ariyo uko igihugu kimwe kitabishobora. Irya miryango
igapolitiki ikihata kuri iyo gahunda y'ubuvuzi ikaba yishyiraho ayo laboratwari n'izo nganda zikora imiti noneho ibihugu byose ubwo ho mu karere k'Uburasirazuba mu karere k'Amajyepfo akarere k'Uburengerazuba bakagira izo nganda nini bakagira n'izo laboratwari nini zikora kandi zitunganya imiti bigatuma banayicuruza mu buryo bworoshye ngaho iwabo bakanayicuruza n'ahandi.
Turamushimiye Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano aba mu Bufaransa, kuri micro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cyataye mu mvuto abantu 12 bakurikiranwa ibyaha byo busuma bwitwaje ibigwanisho mu karere ka Rusizi. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima aradushikiriza irindi kuri iyi nkuru.
Iryo tangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo riravuga ko abafashwe bakurikiranyweho ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi byagiye bikorerwa mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe na Mururu mu bihe bitandukanye. Ntabwo ritomora neza igihe naho baba barafatiwe cyangwa se ngo rigaragaze niba abo bantu bose uko ari 12 bakoranaga nk'itsinda, gusa rivuga ko bose bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda yemereye ijwi rya Amerika ko abo bantu bafashwe ariko dosiye yabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bityo akaba ari rwo rwasubiza byinshi ku bijyanye nabo. Bwana Thierry Murangira umuvugizi wa RIB yatubwiye ko ahugiye mu nama twaza kongera kumuvugisha hanyuma, icyakora kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yarataragira icyo dutangariza. Ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro buherekejwe n'ubwicanyi byakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge igize umujyi wa Kamembe. Abaturage bakavuga ko abakora ibyo baba bitwaje imbunda ndetse barimo n'abambaye impuzankano za gisirikare. Nubwo kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zitarasobanura neza niba bafashwe hari aho bahuriye n'ibyo bikorwa byagiye biba mbere, bamwe mu bo byagizeho ingaruka barasaba ubutabera ndetse n'indishyi z'akababaro.
Ahubwo kugeza ubu ngubu no kujya kuvomera kandi amazi ntabwo mbishobora, muri make njye byasigiye igikomere bigeramo n'ingaruka nyine. Ubu gutya nta kintu nakora kabisa, nirirwa nicaye mu rugo kandi numva babanza bakamenya indishyi y'akababaro. Birabyo kwa muganga nibyo banyambuye bera byazanye kuko ubuzima bwanjye bwaratakariye. Kugeza n'ubu ngubu nta kintu nshobora kuba nakora kandi maze hafi ukwezi n'igice mvuye kwa muganga. Ibyacu bajyanye kumva babitugaburira harimo amafaranga n'amatelefone, kandi ikindi badusigiye ihungabana kuko nk'ubu ngubu umugore ahakorera ambwira ko yabonye abantu b'abagabo babiri bahagaze imbere ye ahita yikanga. Numva rero ushobora kuzamfatanira n'uburwayi niko umuntu yabyita bikamushizemo nyine, urumva ko umuntu afite ikibazo.
Mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020, abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe bahiba amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda banasiga bishuwo bashakanye. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2021 mu murenge wa Mururu, abandi bantu bitwaje imbunda banambaye impuzankano za gisirikare bambuye abaturage amafaranga agera hafi ku 60,000 y'u Rwanda n'amatelefone, babakangisha ko nibatayatanga babajyana harazwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abo banasize barashumwe mu baturage baramukomeretsa cyane. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu naho mu murenge wa Kamembe, abantu babiri bitwaje imbunda bambuye umwe mu bacuruzi amafaranga asaga 2,000,000 y'u Rwanda. Bwinshi muri ubwo bujura bukaba bwarabaga mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0
na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatanguye kugura umwimbo wose w'ibigori mu gihugu ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busigura ko ari ntumbero yo kubika neza umwimbo kugira abarimyi ntibawusesagure mu nyuma agatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru
ingiro twayakiye neza kukarusha ku murimyi hafite byinshi akabura n'isoko
ubu n'umurimyi wo mu ntara y'amakamba mu manuko bw'u Burundi arashima ingengo ya leta yo kugura umwimbo wose w'ibigori wabonetse muri iki gihe yemeza ko bizobagirira akamaro kanini
ibyo ndibaza ko bizoca bitanga inguvu ku bantu bakamenya n'ubwoko bw'ibigori bazarakoreye bazararima bwimbuka cyane akarima mbere yizigiye n'isoko yazoshora kuko kurima bisaba uburyo Mugabe yajoshe urima witeguriye n'isoko
bagenze webo mu ntara ya Rutana bunga muri iryo bizeye ko bazobukura mu cibo kubera igiciro ciyongereye bagereranije n'ico bahora bagurisha ko ibigori
hari hakarusho nyene kubera kare hari aho twahora tugurisha 500 cyangwa naho tukagurisha 400
mugati hari gihe umwimbo aho ruboneka ngaha ku mutumbi wacu ikiro tukakigurisha n'amafaranga 225 mugabo ubu bacigura amafaranga 400 ubu rero leta ikidufasha gashituha kwibe y'amajyana 68 twumva dukenguruka gose kandi nta muntu n'umwe arashora
kuri uyu wa mbere leta yatanguje isekeza ryo kugura uwo mwimbo w'ibigori mu makomine yose agize igihugu ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko iryo sekeza riri mu ntumbero yo kubika neza uwo mwimbo kugira ngo abarimyi ntibawusesagure mu nyuma hagatera inzara nk'uko byabaye mu myaka iheze Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yasiguye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ingene ico gikogwa kizogenda
arashinze giciro ntabandoka ku kiro cinete z'ibigori cy'amafaranga 680 amakomine yose kugihugu kuva kuri uyu wa mbere amahera yo guhemba umurimyi aramaze gushikanwa ku makonte mu makomine yose y'igihugu mugihe umwimbo washowe mu kibanza ikina kiriya uba mwinshi haratekanijwe uburyo bwo kubushikana kubindi bigega byabigenewe
ubwo bushikiranganje bwizeza abarimyi kwigihe cyo gutera nicagera bazohabwa ibigori ku giciro cyiza kandi bagahabwa imbuto zirobanuye zabiswe neza zimbuka cane yamara abarimyi barafite cyo basaba kugira ngo umwimbo wabo uzogugwe neza
bo turungikira abantu bazoza kubigura batatwiba baba badufashije hamwe ku munzi ane batoshobora kutwiba tubakatugurira mukuri ibiro twatwaye tukabona ari byo turonkera amahera twokengurukira leta gose
Abushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burabahumuriza ariko nabwo bukagira ico bubasaba
dusabye abazoba bajejwe ico gikorwa cyo gupima ku minzane ko boraba neza ko iyo minzane ikomeye kugira umurimyi ntaburiremo kandi yari yiteguye kugukura mu cibo turi bukije abarimyi bose ko bozana kugurisha intete y'ibizibigori zumye neza kandi atagatozi na kame zifise kugira umwimbo ntuze uhave wononekara mu bubiko
abatowe n'abanyagihugu baragabisha abadandaza bohirahira bakikika mu kiza bagahenda abarimyi maze bakabagurira ibigori ku giciro kiri munsi gicashinzwe na leta ubutwari inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe aha yari kwaragendera abanyabubanza kundwi heze
kizire kikaziririzwa kora abantu boza kubahenda urya mwimbo w'ibigori cyane cyane ngo bawubatware ku mahera atari amahera y'igiciro cyatanzwe na leta kirazira umwimbo wabaye mwinshi nta mahera woronka yo gufungura ngo rekame ndagwenda kurokeje byihuta 500 600 biri nka bene ivyo mu izina ry'inama nshinga amateka ni mu izina ry'umukuru w'igihugu Ndabasabye mubafate aha dusabye yuko abarongoye intara n'abarongoye amakomini baca babishira mu ngiro badatevye hanyuma ariko kubajana kubafunga nacho bizomara mutabanje kubaca mandi abakomesha bariko muze mwisunga amategeko naho nyene
mu kwezi guheze leta y'u Burundi yatangaje ko ibigori by'intete canke ifu ibikomokamwo bitari kure gusubira kwinjira mu gihugu bivuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko yaseguye ko hari ibigori bigwaye indwara yubangamira amagara y'abanyagihugu yamara abahinga nabo bemeje ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo ibigori mvamakungu ntibibe byinshi ku isoko mu gihugu mu gihe muri kino gihe u Burundi bwemeza nabwo nyene ko bwaronse umwimbo mwinshi w'ibigori uko biri kose leta ivuga ko izo ngingo ziriko zirafatwa kugira ngo ifate mu minwe ico gitegwa c'ibigori kizwi nka nkora mutima kubarimye Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika n'umbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 1 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi kanda amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanya kuduga mu bice bitandukanye mu gihugu. Mu ntara ya Rumonge imiryango itari mike yarimutse kubera amazi yaduze ateraho baba. Inkuru ya Eroje buri Kaneza ari Nairobi muri Kenya.
Imijyango myinshi yo makazi yatandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko y'ubushyi burengero ubuntigira kiki kumusaya itagira abayo yihungira ko yegeranijwe mu kibanza kimwe cyo kigo cy'imyuga cyaho basize ubwo bakabashobora guterwa n'ingwara iruhande y'inzara ibugarije nkuko bivugwa n'abakenyezi bo ku mutumba akanyenkoko wakubiswe kurusha handi
twaza dufite ngaha ikibazo cy'inzara inzara urabona ko dufite abana ntibaramisho bafungura ntibafite ibyo baryama ko bafite ibyo bifuka imibiri ngaha irateye ubwoba rimwe turavuga tuti ego mutwarakize amazi mugabo malaria izo dukura ngaha kubera imibu ni myinshi gose kandi ni imbeho ni nyinshi bakora ari mu gihangara ihubatse urabona nshobora kubana n'abana badafungura niho basha baronka ni ingwara urazi umuntu adafungura sharonka ingwara urumva ikindi nacyo ibintu byo kwifuka birakenewe gose kubera imbeho ni nyinshi n'imisegetere irakenewe kubera malaria irashobora kwaduka ngaha ugasanga abana bose bagoye malaria n'abakuze bagoye malaria batusanga usubiye muri za ngorane zo mu mazi
abavyeyi ariko barashima ko bakuwe aho bari kuko bemeza ko hasana hatungiwe inyamaswa
n'amazi aricyo turashima umukuru w'umutumba yatukwe mu mazi atufugira abanani baraza msanya araza na buramatara araza aravuga ati aba bantu kubera bababaye banyura mu mazi bageba mu mazi ntibagira n'aho bakika umusaya bakwiye gukugwa ngaha bakatwaga kumusenya mwayidani hano icyo gihe icyo gihe ntitwaronka naho twituma ntitwaronka naho twicara naho dushira imbabura ntitwaronka aho tukika umusaya hose inzu yose yari yatose umva twari twabuze amahoro amanoyo yari yacika kurice kubera amazi umva n'ugutse kugira ngo tuvome turonke amazi yo gutekesha byaratugora kuba twe twavuga ku Tanganyika maze twayakura mu rugo tuyavogera mukani ku Tanganyika
hariya muri rya mihana twabi turimo twakumerewe nabi rwose twari dufite ingorane zidasanzwe abana baragwara amano yaracikaguza kubera amazi yari menshi urumva twayacyamwo tukayanyamwo tukayambonyoramwo zari ingorane
basaba leta kubagarukira ko na cyane cyane ikabaronsa utururu umuryango wose wobamwo abakenyezi bandi babiri nabo basanga ibintu bigumye uku n'ingo zishobora gusambuka kubera abagabo n'abagore batandukanijwe
nawe ushivyumva ahantu hari abana hari abagabo hari abagore na madivorce udashobora kujyama n'umushinga nawe wawe mu bana maze bafata abashinga nawe bajya mu kwabo abana n'abagore bakajya mu kwabo urumva rero ingo ziragabuye abagabo bajya mu ruhande rwo hepfo abadamu bakajya mu ruhande rwo haruguru n'abana abantu bazova bahukana batabizi kubera izo ngorane none gashya bimaze kumera uko ugasanga umugore ajyamye hariya umugabo ajyamye hariya nta kuvugana nta kugira gute nimva ko ari ingorane
hasasa nk'induru dutira abagabo abagore barihangana n'umwe barihangana
ikibazo na Juvenal Nitereka ari muri komite y'umutumba mu kanye nkoko kiramura gishinga
ingo zirenga amajana abiri na kwanza baranarenga bera abo bantu bamwe bararabwa babaye gusumba abandi babandi bari mu mihana aho bafata indaro niba byahantu rero bari ababene igihugu muri mito y'agahinda urugo rufise ibintu byinshi bigubatse bigizwe n'umugabo umugore n'abana rero abyo abantu rero bakora nengaha icyo nako neza hashobora kuboneka ikindi ngorane kijyanye n'ingo n'imiryango
amenyesha ko mu kurindira ko leta ironse ibibanza byo kubakamwo abomowe n'imyuzura y'amazi ubu ariko hatozwa imfashanyo mu banyagihugu zo kubaramira
abatashoboye kuza ngaha benshi basabye indaro aho twagiye turasabira indaro mu nzu ziko zirubakwa zitarahera kandi nabo dukize ikibazo gabiye n'amazu nabo bavuga ati twadukeneye guha inzu zacu nk'umugihwanyu usanga ari abamukanye nk'uko muri sandere dusanga ari abamukanye nk'uko mu nkayamba ku mugomere mu birimba ndetse hari n'abashyitse ku mutamba akigoro karahari kuko duke wa kamo na musantere na buramatari twaciye mu mazu kugira turabe ko hari icyo umuntu yofasha nimba ari ufite munsi y'ibiharage cyangwa munsi y'umuceri ivyo biko biregeranywa ndetse hari bimaze gushika mu burongozi bwa zone ari uyu munsi canke hirya y'ejo bashobora kuzura mugabo naho nyene ndumva ntibikwira nimwe usanga haboneka ibikora umunsi umwe canke iminsi ibiri umva rero ubuzima bw'umuntu nabwo urazi ko uguma bukenera ibifungurwa cyangwa ibyambarwa ndetse n'ibintu byo kuvugurwa na kuhakoranira abana benshi
mu mwaka ushize abantu barenga 600 bo mu karitsiye ya Kanyenya nkoko nyene Swahili nkayamba na Teba mu rumonge baromowe n'imyuzura y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amazu yabo baratwarwa kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze nyene amazi ya Tanganyika yakomeje kuduga ku buryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hari imirimo imwe ikorerwa ku nkengera zacu yahagaze imiryango nayo itari mikirimuka mu gihugu cyose mu mwaka ushize abantu bagera ku 25,000 barimuwe bitewe n'amazi ya Tanganyika yateye imihana yabo imyuzure kandi yanakoze ku gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hari n'ubu ibarabara cyuzuye amazi inyubakwa zindi zitari nke nazo zikaba zarabomotse muri kivu y'ubumanuko cyane cyane mu mujyi wa Uvira mu buseruko bw'icyo gihugu Eloge Wika neza Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izaha inzwi gushika izaha inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi na haya makuru yakakanya garukiye mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabayi ikibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika. Yabayi ikibito cyacu. Mugute igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu Yabaye, igihugu cy'u Burundi. Yabaye, igisubizo cyacu.